inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Uyu munsi turabandanya nk'uko twari twabitanguye mu kiganiro giheruka twishyura ibibazo twabagijwe na mwebwe mutwumviriza. Turabashimiye mwebwe mwese mwaturungikiye amakete. Imbere yuko tubandanya hari kintu twashaka kubanza gutanga ko umuco mu kwishyura ibi bibazo byanyu ntitwisunga ubumenyi bwacu canye ubumenyi bw'abandi bantu, twisunga ijambo ry'Imana ryonyene. Si twebwe dufise inyishu z'ibibazo byanyu, ni Imana ifise inyishu kandi yaraziduhaye mu byanditswe byeranda. Bibiliya iravuga mu cete cyandikiwe Abaheburayo 4:12 ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugi ruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'imwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira. Reka rero tugaruke ku bibazo byanyu. Iri kete ryanditswe n'uwatwumvirije aravuga ati asangwa Imana ari yera kandi yuzuye imbabazi, none kubera iki yihagarariye iraba imitongano, intambara, ubwicanyi n'ubundi bubisha bwo mu isi, none ntacyo yoko ngo ifashe abantu bari mu ngorane? Niko biri, Imana ni inyembabazi kandi hari icyo yakoze cyo gufasha abari mu ngorane. Yatumye umucunguzi atunganye Yesu Kristo apfa kubera ibyaha byabo mu isi kugira ngo buzure n'Imana kandi buzure hagati yabo. Ariko kugira ngo abantu buzure hagati yabo nuko baba bizera Yesu Kristo. Iyo dufitaniye ubucuti bwiza n'Imana duca tugirana ubucuti bwiza n'abantu, aho ni honyene dushobora kugira amahoro y'ukuri. Byose biva kukuntu twakiriye ijambo ry'Imana. Dutegerezwa kwakira inyishu Imana yatanze ku ngorane zacu kandi twibuke yuko Imana izocira urubanza abantu kubw'ibyaha byabo. Ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu azogaruka gucira kw'iteka abanse kwemera ukuri. Yesu amaze gushyira hasi abansi b'Imana bose, azogira bishya ibyaremwe byose kandi byanditswe bizoca bishyitswa, kuko handitswe ngo nta muvumo uzoba ukiriho, urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho kuko ibya mbere bishize. Turabibona mu gitabo Yohana 22:3-21. Ikibazo cya kabiri cy'uyu munsi kivuga ngo hari kintu kimpagaritse umutima. Kugeza ubu nari nizeye yuko icyaha cyoshobora kumfata mugabo ntigifata abana banjye kuko atacyaha bakoze. Ariko namwe muvuga muti icyaha cyakozwe na sogokuruza Adamu mu itongo rya Edeni cyaciye gifata urubyaro rwiwe rwose. Mutimana rero itegerezwa kubahana. None ibyo bishoboka gute? Ikiza ntikiguma kuwo cyatanguriye ko, kandi impongo ntibyara impene. Birumvikana yuko ufise umwana ukamurerera mu nzu yawe acakurana ingeso zanyu mwebwe ababyeyi zaba mbi cyanke nziza, azokura yigana uko muvuga, uko mubayeho, uko mwiyumvira, uko mukora. Twese turabo mu rubyaro rwa Adamu na Eva, kwamutse mu rubyaro rwa barya nyene banse kumvira Imana. None ntitumeze nk'abasokuruza? Ninde muri twebwe yovuga ko tudahonyanga ibyagezwe by'Uhoraho? Twese dufise ibiturega, kwavukanye akameremere ko kutumvira Imana. None uko kutumvira Imana twakurazwe nande? Ni Adamu. Icyaha cya Adamu cyahererekanijwe ku bantu bose nk'indwara y'ikiza. Tubikunda cyanye tubyanka, uko niko bimeze. Niki ijambo ry'Imana rivuga mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 5:12 ngo none rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Ariko ibyizigiro biracyariho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo none rero nk'uko gucigwa urubanza rwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose ngo batsindwe niko yangabire yazanywe n'igikogwa kigororotse kimwe ku bantu bose ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo turabibona hajya mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 5 ku murongo waho wa 18 ikibazo gikurikira kiravuga ngo kubera iki bibiliya igabuwemo ibice bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishya muri make ibyo abahanuzi banditse byose mu isezerano rya kera ariryo sezerano rya mbere babyanditse imbere yuko Mesiya avuka ibyanditswe mu isezerano rishya navyo byanditswe Mesiya amaze kuvuka rero ubutumwa nyamukuru bw'abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera bwavuga ngo Imana igiye kurungika Mesiya ariko ubutumwa bwo mu isezerano rishya buvuga ngo Imana yaratumye Mesiya mu isi nk'uko yabisezeranye icishije mu bahanuzi bavugishwa nayo ikibazo cya gatanu abantu benshi bavuga yuko umuntu atoshobora kumenya ko azojya mu ijuru canke ko azojya mu muriro Imana yonyene niyibizi ariko weho uvuga uti hamwe wopfuye umunsi woca ujya mu ijuru none ibyo bivuga wishimikije iki reka twishyure icyo kibazo mu kubaza ikindi kibazo mbega Imana yoshobora kuvuguruza ijambo ryayo mbega Imana ni inyizi igikwa idahemuka ku masezerano yayo ijambo ry'Imana riravuga ngo abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko uwuzomwizera wese azoharigwa ibyaha kubw'izina ryiwe turabibona hajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'icumi ku murongo wa 43 ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira ibyo turabibona mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana 5 ku murongo wa 13 kw'Imana yonyene yivugiye mu ijambo ryayo yuko umuntu ashobora kumenya ko afise ubugingo budashira ko baturi bande ngo tuvuge ko atanumwe yomenya ahazoba ibihe bitazoshira mugenzi ego cyane urashobora kumenya iyo uzoja inyuma y'urupfu ikibazo ni iki urizera by'ukuri ko Yesu Kristo yagutangiwe ko ikimazi gitunganye cy'ibyaha cyanke wizigiye ibikorwa byawe byiza uwizera Yesu Kristo niwe wenyine ashobora kuvuga adakekeranya ati ndazi neza ko mfise ubugingo budashira ikibazo cya gatandatu uyu nawe numwe mu batwumviriza yabajije ati Yesu yavuze ati ndagiye mugabo inyuma yanjye hazoza umwitsa none uwo Yesu yavuga ninde parakletos ni jambo ry'ikigiriki risobanurwa ngo umwitsa umufasha umuvugizi mu byanditswe byeranda izina parakletos rikoreshwa kuri Yesu uraze mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana 2 ku murongo wa mbere no kuri mwemu yera turabona mu byanditswe byeranda yuko Yesu imbere yuko asubira mu ijuru yasigaranya abigishwa b'iwisezerano avuga ati nanjye nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo atse abane namwe ibihe bidashira niwe mwemu w'ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi mweho muramuzi kandi abana namwe kandi azoba muri mwebwe ariko umwitsa ariwe mwemu yera uwo data azoba arungikira mu izina ryanje niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose uwo niyaza azohinyuza abisi abemeze iby'icyaha n'iby'ukugororoka n'iby'amateka iby'icyaha kuko batanyizeye maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibavi Yerusalemu atariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mwemu yera ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana kigabane cy'14 ku murongo waho wa 16 n'uwa 17 n'uwa 26 hamwe n'ikigabane cya 16 ku murongo w'8 n'uw'9 turabibona kandi hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 1 ku murongo waho wa 4 n'uwa 5 umwami Yesu yavuze ati uwo mwitsa si umuntu ahubwo ni mwemu yera w'Imana Yesu yabwiye abigishwa biwe yuko amaze gusubira mu ijuru Imana izotuma mwemu yera ngo yururuke aza abe mu mitima yabo mu biganiro biheruka twarumvise yuko ariko byagenze ku munsi wa Pentekoti Yesu amaze iminsi 10 asubiye mu ijuru muri make rero uwo mwitsa ni mwemu yera aza kuba mu mitima yabo bose bakiriye ubutumwa bw'agakiza kabonerwa muri Kristo wizeye Kristo by'ukuri mwemu yera azokweza umutima wawe awugire mushasha akugire umwana w'Imana aguhe ikibanza aho Imana iri aba ariho uzoba ibihe byose nicyo ijambo ry'Imana rivuga mu cyete Paulo yandikiye Abanyefeso 1:13-14 havuga ngo muriwe namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kwizera niho mwashiriwe ku kimenyetso nico mwemu yera yasezeranywe niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abimana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe kuri twebwe twizera mwemu yera n'umufasha wacu umurongozi wacu inkomezi zacu umwigisha wacu n'ibindi byinshi adukorera byinshi cyane tutodondagura ngo dushobore kimwe mu byo adufashamwo n'amasengesho yacu kudondagura amajambo yo gusenga biratandukanye cyane no gusenga Imana by'ukuri mwemu yera adufasha gusenga Imana by'ukuri turasoma mu cyete Paulo yandikiye abaroma 8 ku murongo wa 26 ngo niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko mwemu bwiwe aradusengera anihiminiho itovugwa abizera gakiza ka Yesu Kristo bose bafise uwo mushitsi ava mwijuru ariwe mwemu yera aba muribo ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu adafise mwemu wa Kristo ntabaruwiwe turabibona hajya mu cyete Paulo yandikiye abaroma 8 ku murongo waho w'9 ubwindwi ikibazo cyanyuma kivuga ngo inyigisho zanyu zimbwira ko nzojya muri paradizo mu gihe noba nakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wanje none byo babivuga yuko noshobora kubaho uko nigombeye nkora ibibi hanyuma mfuye nkajya muri paradizo bibiliya ibivuga kwiki ibyanditswe byeranda biradufasha kwishyura icyo kibazo mu buryo bwumvikana mu cyete Paulo yandikiye abaroma 6 ku murongo waho wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo nuko tuvuga iki mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire biragahera twebwe twapfuye ku cyaha twoba tukikibamwo dute ubutumwa bwo gupfa no kuzuka nubwo umugambi w'Imana utunganye wo gukiza abanyabyaha ngo bave mu gihano cy'ibyaha no mu bubasha bwavyo wakiriye ubwo butumwa bwiza mu mutima wawe wizeye by'ukuri ijambo ry'Imana rivuga ko muri ako kanya nyene hari ibintu bibiri Imana ica ikora muri wewe ica mbere nuko Imana ica iguharira ibyaha byawe byose mu izina rya Kristo nkuko yabisezeranye ica kabiri Imana ica ihindura umutima wawe mu bubasha bwa mwemu yera ugacu tangura gukunda ukugororoka ukanka icyaha cyose kuko Imana iba yagushyizemo akameremere kayo kubweranda niho tubona isezerano ryo mu ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bihise byose bihinduka bishya turabibona hariya mu cyete cya kabiri Paulo yandikiye abikorino mu kigabane cya 5 ku murongo waho wa 17 yatwiguze kugira ngo aducungure adukure yatwiguze kugira ngo aducungure adukure ku ibyo twagabitanije byose kandi yihumanurire ubwoko ngo bube ikibare ciwe bagwane ishaka ry'ibikorwa byiza turabibona hajya mu cyete Paulo yandikiye Tito mu kigabane waho wa 14 iyo umuntu yizeye Yesu Kristo by'ukuri ntasubira kugira ububisha ubuhizi kuko Imana iba yamushyizemo mwemu wayo kandi iyo mwemu yama mu bugingo bw'umwigishwa wa Kristo n'urukundo umunezero amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizi gigwa ubugwaneza ukwirinda nkuko tubibona hajya mu cyete Paulo yandikiye abigaratia 5 umurongo waho wa 22 n'uwa 23 umwanya wacu uyu munsi uraheze ariko Imana ibidushoboje mu kiganiro kizokurikira tuzoshishikara kuraba uko uwizera Kristo akwiye kumera Imana iguhezagire twagomba kugusigarana uwo murongo wo muri Zaburi yanditswe n'umuhanuzi Dawidi ngo Imana yo inzira yayo iratunganye rwose ijambo ry'Uhoraho ryaravugutiwe niryo nkinzo ikingira abamuhungira ko bose Zaburi ya 18 umurongo wa 30
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubaza cyane cyo wunganira twandikire ugasanduku kamakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 206 57 57 iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 107 57 canke 69 409 106 19 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaragitirwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.